Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira kuri metero 19 na metero 22 za shortwave mirongo migufi mu Rwanda, naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro vyo kuri no saha muri studio 5 Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe se dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Polisi y'u Burundi yataye muri yombi umwe mu bakuru b'inyeshyamba za RED Tabara.
Kadufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka kugira haboneke neza yuko mu Burundi atamutekano uriho. Inganda ziriho ziratikira.
Uyo ni Dismas Ndayisaba yemera ko yararongoye igitero cyahitanye abantu 26 mu ruhagarara muri komine Buganda, intara ya Cibitoki, mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ni inkuru tubafitiye.
Mu Rwanda, umunyamakuru Robert Mugabe yitabye urukiko bwa mbere, naho mu mahanga ONU izakora amatohoza ku bwicanyi bwo muri Myanmar cyangwa se Birmania bushobora kwitwa genocide.
Muri Nigeria, igitigiri cy'abatwawe n'imvura y'isegenya kimaze kugera kuri 200. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye. Ikaze mwese. Ekariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuje mu burengero bwa Afrika. Muri Nigeria, abategetsi batangaza ko igitigiri cy'abitavye Imana mu mvura y'isegenya imaze indwi zitari nke igwa kimaze kugera ku 200. Kuri uno munsi wa kane, ibiro vya leta bijejwe gutabara mu bihe bidasanzwe byamenyesheje ko igitigiri cyaduze kiva ku bantu 100 bari baratwawe kigashika ku 200. Bamenyesha kandi ko abantu barenga 1000 bahakomerekeye, kandi ko abashika ku 180 bahungabanijwe ubuzima bwabo. Leta ya Nigeria himaze gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ivyaduka kubera iyo mvura y'isegenya. Icyaduka nk'ico carabaye mu mwaka w'2012 gitesha ingo abantu barenga imiliyoni 2.1. Ibiro vya leta ya Nigeria bijejwe amazi, umuyaga n'ibihe bavuga ko biteze ko urugero rw'amazi mu nzuzi ruduga muri ibi bihe.
Naho muri Mali, indege z'ingabo z'Ubufaransa zarekuye ku butaka abasirikari 120 bamanukira mu mitaka mu karere ka Menaka, ni mu majyaruguru y'igihugu. Hajahajwe n'ibitero by'intagondwa, aba basirikare bagiye gutera inkunga abandi basirikare ba Mali n'ab'Abafaransa bahasanzwe ariko badahagije. Nawe jo kwa gatatu, abasirikari barindwi n'umushoferi umwe w'umusiviri bose ba Mali bishwe n'ibisasu imodokari zabo zakandagiyeho biraziturikana. Ministeri y'ingabo ya Mali ivuga ko ari igitero cy'iterabwoba cyabereye mu masanganiro y'akarere ka Mopti hagati no hagati mu gihugu n'akarere ka Tombuktu mu majyaruguru. Ibi bice byombi biri mu bimaze imyaka irenga 5 byugarijwe n'intagondwa. Ingabo za Mali, umuryango w'abibumbye n'iz'Ubufaransa ntizirabasha kuhabirukana.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Turacare muri Afrika, muri Angola batari bake harimwo n'imigwi y'intagondwa mu batavuga rumwe na leta baremeza ko mu kiringo gito cyane cy'umwaka umwe umukuru w'igihugu Lorenzo Joao ari ku butegetsi yakoze ibikomeye mu guhagarika ruswa mu gihugu kurusha izindi leta zahahoze muri kahize k'igihugu. Lorenzo yafashe ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze, ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'Angola yahora ari Jose Eduardo dos Santos agiriye mu karuhuko k'ubusaza. Ni mu gihe kandi uwo yahora ari umukuru w'igihugu be n'umuryango wiwe bategeka amashyirahamwe akomakomeye muri icyo gihugu kumwe n'ubutunzi bw'igihugu. Mu mwaka umwe honyine, Perezida Lorenzo yarirukanye abategetsi batari bake bakomakomeye bari bakekwaho ruswa kuva ku butegetsi bwa Dos Santos. Umwe muri bo akaba ari umuhungu wa Dos Santos, Filomeno, yatwara ikigega cy'igihugu uwo nawe hakaba yarahagaritswe n'inzego z'umutekano muri indwi yagirizwa kunyuruza no gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika, aya makuru tubagezaho mushobora kuyakurikira uko arimo abageraho ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com. Tuve muri Afurika tujye Geneve mu Busuwisi, aho Inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni uyu munsi yemeje gushyiraho itsinda ry'abahanga bigenga bazashakisha ibimenyetso ku bwicanyi mu gihugu cya Myanmar cyahoze cyitwa Birmania. By'umwihariko bagomba kureba niba haba harabaye genocide no gutegura amadosiye ashobora kujya mu nkiko. Umushinga w'umwanzuro wo kwemeza iri tsinda ry'abahanga bigenga watanzwe n'Uburayi bwunze ubumwe n'umuryango w'ubutwererane w'ibihugu by'abayisilamu OCEI mu magambo ahinnye y'Igifaransa, Organisation de la Conférence Islamique. Ku bihugu bigize Inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni, 35 byemeje uriya mushinga w'umwanzuro, uba rero umwanzuro, 7 byifashe, 3 ari by'Ubushinwa, Philippines n'Uburundi byatoye oya. Mu kwezi kwa munani gushize, abandi bahanga batumwe na Loni gukora nkete ku rugomo rukorerwa abayisilamu baba Rohingya bo muri Myanmar. Mu cyegeranyo cyabo barega igisirikare cya leta ko kibakorera genocide. Basabye ko umugaba w'ingabo za Myanmar General Min Aung Hlaing n'abandi ba general 5 bashyikirizwa inkiko. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International mu itangazo umaze gushyira hagaragara nyuma rero yitorwa ry'uriya mwanzuro w'iriya nteko, Amnesty International yasabye inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gutanga ikirego kuri bari abajenerali bo muri Myanmar mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye rero ku maradiyo yanyu kuri metero 19 na metero 22 na FM 104.3 na 48.8 n'ibice bitatu, ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com, naho mukurikire aya makuru turimo tubagezaho.
Bona hano mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi cemeje ko cafashe Dismas Ndayisaba ho mu mugwi w'abagwanyi Red Tabara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Harabaye igitero cy'iterabwoba mu ruhagarika aho inkozi z'ikibi zivuye.
Pierre Nkurikiye avuga iryo bushikiranganje bw'umutekano yemeje ko uyo yafashwe ariwe yararongoye igitero cyo mu ruhagarika muri komine Bugande ntara ya Cibitoke. Nkurikiye natemeye kwishyura ibibazo by'abamenyeshamakuru yamenyesheje ko abakoze icyo gitero baguma baronderwa nk'uko umushikiranganji ajeje umutekano yavyemereye abanyagihugu bavuze ababo muri icyo gitero.
Kubaho umushikiranganji w'umutekano rero bukeye yaciye ahishikira arahumuriza abanyagihugu aranababwira yuko ibikorwa byo kurondera izo nkozi z'ikibi bica bitangura. Urero vyarabaye hanyuma mwarumvise ko nyakubaho wamushikiriza amanza kizigenza yababwiye abamaze gufatwa bazo bari mu butungane. Unaho hari usumba bose yafashwe ariwe mubonanga aha akaba ariwe yaje arongoye ico gitero baramufashe rero abajije umutekano baramufashe ari ngaha.
Dismas Ndayisaba umugabo w'imyaka 28 avuga ko avuka muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza yemeza ko ariwe yararongoye igitero cyakozwe mu ijoro ryo kuwa 11 ukwezi kwa 5 2018 kigahitana abantu 26 abarenganijwe barakomereka. Avuga ko yafatiwe mu gihugu cya Congo yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ico gitero.
Ndi umwe mu baroberi bo muhari Red Tabara ukorera mu gihugu cya Congo nafatiwe muri Congo hari kuwa 6 ibijyanye n'igitero cyo mu ruhagarika. Nije nagiye ndongoye iyo ekipe twazananye mu gihugu cya Congo twambuka Rusizi aho bita mu Gwenena tujabukiraho ku ruhagarika. Kandi dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka kugira haboneke neza yuko mu Burundi atamutekano uriho, inganda ziriho ziratekera.
uyo avuga ko ari umugwanyi wa Rede Tabara yemeza ko bakoze ico gitero bari 13 n'ubereka inzira agira 14 afise n'ivyazi ku gitero cakozwe ku bandwe ukwezi kw'icenda 2018 mu gatumba mu ntara ya Bujumbura ku kirindiro cabajeje umutekano ku mupaka wa Burundi na Congo aho imiduga irenga 5 yaturiwe igashe gatokombera
Igitero cyo mu gatumba ndashyizeho ikintu gito gusa muri operation sinarimo sabayikoze bari abantu b'iwacu bari bafise imigambi wo kwiba ibanki yari haya mu gatumba ku mupaka yabananiye kugurura bararashe amasasu menshi baje ari 40 aho twahaburiye n'umuntu uwundi umwe arakomereka
nkuko bimenyeshwa n'uwo yemera ko ari umugwanyi yerekanywe n'igipolisi cy'u Burundi akavuga ko ari muri Rede Tabara umugwi w'abagwanya leta y'u Burundi yabwiye abamenyeshamakuru ku biro bikuru bya gisirikare by'uwo mugwi yarimwo birahitwa mu kitavuga Megeri ruguru ya Remera mu misozi yanamiye igihugu cya Congo ahandi hacumbitse abagwanyi b'uyo mugwi nkuko bijikirizwa na Desumas Ndayisaba yiyemerera ko yahora muri uyo mugwi ni mu kijyama haruguru y'umurenge no ku musozi wa Mugabo I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ijwi rya Amerika rero ni no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvewa.com tujye mu Rwanda umunyamakuru Robert Mugabe yitabye urukiko ku nshuro ya mbere uyu munsi umushinjacyaha yamujyanyeyo imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu byaha Mugabe aregwa harimo icyo gufata ku ngufu umukobwa w'imyaka 19 kumutera inda no gushaka kuyimukuzamo ariko urubanza ntirwabaye umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yarahari aratubwira uko byagenze
uri ku isonga Robert Mugabe n'abaganga bariganwa bamaze umwanya bafungiye mu cyumba cyegeranye n'urukiko barinzwe n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo saa 4 n'igice umucamanza yabasabye kwinjira ku ikubitiro umucamanza abajije Mugabe niba yiteguye kuburana uyu yasobanuye ko ari bo bwa mbere yarakibonanye n'umwunganizi we ko batigeze bahabwa umwanya wo gutegura urubanza mu gushimangira ko atari yiteguye Mugabe yunzemo ko yaherukanaga n'umwunganizi ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha nyuma y'igihe gito amaze gufatwa yasobanuye ko nyuma y'icyo gihe yaje kubura amikoro bityo atakaza umwunganizi we cyakora kuri uyu wa kane Mugabe yamenyesheje umucamanza ko yagize amahirwe yo kubona ubushobozi bwo kwishyura umwunganizi we agasaba ko noneho yahabwa umwanya bakabanza bakabonana bagategura urubanza ibi ni nabyo byashimangiwe n'uwo mwunganizi Maitre Rugaza David uyu yasabye urukiko ko rwabaho umwanya uhagije agafatanya n'uwo yunganira gutegura urubanza ese ubushinjacyaha bwakiye gute ibyasabwe n'uregwa n'umwunganizi we umushinjacyaha yasobanuye ko kuburegwa Mugabe ashaka kubonana n'umwunganizi wari uburenganzira bwe gusa yumvikanishije ko afite impungenge ko Mugabe atakubahiriza n'ikindi gihe umucamanza yamuha umushinjacyaha yongeyeho ku rwego akorera rwahaye Mugabe amahirwe yo kurwitaba inshuro eshatu bikarangira ataje kurwitaba umunyamakuru Robert Mugabe yahise afata ijambo we yasobanuye ko ibyo ubushinjacyaha bwita ko bwamuhaye amahirwe atari ko abifata kuko kuburana yunganirwa ari uburenganzira bwe yongeyeho ko ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ashaka gutinza urubanza atari byo kuko ari bufunze akaba yifuza gufungurwa gataha ikindi Mugabe yasobanuriye umucamanza ni uko hari ubwo ubushinjacyaha bwazaga kumutwara mu gicuku yongeyeho ko hari n'ubwo yahamagawe mu masambiri z'ijoro akagenda ataza aho agiye ikindi ati nabaga ntazi aho banjyanye ku buryo ntabona umwanya wo kumenyesha umwunganizi umunyamakuru Robert Mugabe akekwaho ibyaha bitatu icyo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka 19 akamutera inda ndetse akagerageza kumuha imiti yo kuyikuramo Mugabe kandi arega ikindi cyaha cyo gusambanya umwana ufite imyaka 17 mu rukiko Mugabe areganwa n'abagabo babiri b'abaganga Rurangwa Emmanuel na Karege Adolphe nabo bagejejwe mu rukiko umwe muri abo baganga ashinjwa kuba yaratanze imiti yari igiye gukoreshwa mu gukuramo inda y'umwe mu bakobwa bavugwa ko bafashwe ku ngufu na Mugabe umuganga wa kabiri we aregwa kuba yaramenye ibanga ry'akazi aba baganga babiri bareganwa na Mugabe ndetse n'ababunganira bo bagaragarije urukiko ko bifuza kuburana ndetse ko baje biteguye kuri ingingo y'abahuriye kuri uru rubanza umucamanza yanzuye ku rubanza rutatandukanywa maze asobanura ku rubanza rwimuriwe tariki ya kabiri z'ukwezi gutaha Robert Mugabe asanzwe yobora ikinyamakuru Great Lex Voice amaze iminsi 17 muri gereza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Modeste Mbabazi yaraherutse kubwira Radio Ijwi rya Amerika uko iki cyaha Robert Mugabe akekwaho yagihanirwa mu gihe cy'abakimuhamye
icyaha cyo gusambanya umwana ni nacyo kinakomeye cyane kigaragara mu ngingo 191 mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda aho uwahamijwe icyo cyaha ahanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko
kiramutse kimuhama uwo w'imyaka 17 n'uko byagenda usibye baregwa n'abunganizi babo bari mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama hari ababyeyi b'abana bivugwa ko bafashwe ku ngufu ndetse n'ababaherekeje abakobwa bivugwa ko bafashwe ku ngufu na Mugabe bo ntibigeze bagera ku rukiko umubyeyi wabo yabwira Radio Ijwi rya Amerika kuba abana batakiga ndetse ko bafashwe n'ihungabana ku rukiko nyirizina umunyamakuru Mugabe yarategerejwe n'abanyamakuru benshi nubwo nta n'umwe wigeze wemererwa kumuvugisha no gufata amafoto ntibyari byemewe umucamanza yabwiye abanyamakuru kuwifuza gufotora abisaba amasaha 48 mbere y'uko urubanza ruba Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tujye mu Burundi muri komine Bugabira ni mu ntara ya Kirundo. Umuhanuzi wa musitanteri w'iyi komine ajejwe iterambere yatawe muri yombi yagirizwa kuba yaratoje amafaranga abanyagihugu abahenda ko azabashyira ku ntonde z'abazahabwa imfashanyo y'amabati. Jean Bosco Ndarurinze araduye inkuru irambuye.
Elia Ntahimpera, umuhanuzi wa musitanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere, yahagaritswe n'umushyikirizamanza mukuru wa parike yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Mu kwemeza aya makuru, Alain Trevier Mutabazi, uramatari w'intara ya Kirundo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahagaritswe inyuma y'amakuru yabashikiriye ajanye n'imyidogo y'abanyagihugu bemerewe kujya ku ntonde z'abazofashishwa amabati amaso ahera mu nzira.
Anaciye iminsi tuvyumvirana ko bari abenegihugu bidoga muri komine Bugabira ku mutumba wa Nyakarama ko baba baratojwe amahera n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Bugabira ajejwe iterambere ko baba baratojwe amahera ashika 50,000 ku muryango umwe, akaba yari imiryango 15 yoba yavuga ko imaze gutanga ayo mahera, akaba yavuga ko abemerera amabati ari kuri komine, ariko bamaze kubona ko ayo mabati barindiriye bakabura bataronkejwe, ariho baba baraje kubivuga mu ntwaro muri komine Bugabira no mu ntato hati baturabimenya. Tuca turahimiriza abajeje intwaro muri komine Bugabira yuko icyo kibazo bogikura mu nzira.
Buramatari Mutabazi avuga ko nyene gukurikiranwa yatoza amafaranga abicishije ku wundi muntu, nubwo yabanje guhakana ibyo yagirizwa. Uwo muhanuzi wa musitanteri wa komine Bugabira yahavuye yemera gusubiza ayo mafaranga abayatojwe nk'uko vyemezwa na buramatari. Mu kurindira ko ubutungane bugira icyo bukora, uwo mutware asaba komine Bugabira kubanza kubogoza mu mabanga uwo akurikiranwa n'ubutungane.
Bedusaba ko ubutungane mu ntara ya Kirundo kuca buraba icyo amategeko avuga kugira ngo uwo muhanuzi wa mustanteri aje iterambere yagirizwa ako kabikabishe mbere benshi nicana umvise bita ko ari escroqueri nawe cy'amategeko avuga kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko mu ntwaro naho ngira ngo n'inama ya komini igiye gukorana izokorana vuba ejo cyangwa hirya y'ejo tubasaba yuko boca bahagarika uwo muhanuzi wa mustanteri mu mabanga yiwe eka mbere mukurindira yuko yezwa cyangwa icyaha kimwagira bari baraba ko baramusubiriza n'ubundi kuko zumvikana yuko amaze guta icizere mu bene gihugu.
Ku ruhande rumwe mutabazi asaba abanyagihugu kwamabagavye kuba bahenda abajeje intwaro bafise ku gatima bakagabishwa ku rundi ruhande.
Mwene gihugu asanze kugyangara 150,000 ntaba habuze ibindi bintu abayishe yiziye ko azoroka ayo mabati mbere bamwe bamwe bo bakaba bavuga ati twebwe dushaka amabati ntidushaka amahera twagerageje kwibasigurira gutera n'akamo ubwa mbere hoho abene gihugu kugira ngo nwazi basubire guhendwa canke nibahendwe mu buryo ubunaburiya kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo ifashanyo ntizinda gutangwa hanze gutangwa amahera tumvikana ko ari ifashanyo iyo atanzwe na leta atamahera ari ndagutangwa tubonye duhanu abantu bajeje intwaro babafise akageso nkako ko gutoza amahera ku ifashanyo zitangwa izi canke ziriya ko bo bivamwe bakabiheba cyane rwose ataraho naho ntituzobihanganira
kuva ahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare inkuru y'igihugu ya Kirundo Eliya Ntahimpera umuhanuzi wa mustanteri wa komine ya Bugabirage rw'iterambere afungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare inkuru y'igihugu ya Kirundo aho ariko arabarizwa n'ubutungane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika makuru arabandanya abarundi baba I Kampala muri Uganda babayeho bate bakuriki menyesha makuru wacu Ignace Subahizi yabagende.
Onye nyenye mire ugambere namusindiye kwipure zitano. Ndavuga nshaho akagira ni inyota, ndamugurira agatipo shamwe. Ataratsinda.
Aha ni kuri restaurant y'abarundi hano mu mujyi wa Kampala. Nahasanze abarundi bamwe bakina biare, abandi bafata gacupa n'abandi bafungura. Aha haza abarundi batari bake baba ari impunzi cyangwa abandi baza mu gihugu kuri gahunda zitandukanye, bahahurira bagasangira bisubiza mu buzima busa n'ubwo mu rugo.
Kubitiri y'irimande kinugu. Irindi yakuru ruhandu riko none umuntu ari kumutsinda kutaranywa gacupa mbone kurajugumira arakanibe maze kunywa dutatu
Emile numwe wateguye ahantu bahurira yambwiye impamvu babikoze
nabona biturutse kubihe uburundi bwarimo abantu barashwiragiye iyo rero nk'abantu bingenzi baje nga barashaka kubona abantu babene wabo batari batahukana
ari abava zambarara ari abava za ruwero na no heshi mihingo myinshi iyo bashaka kubona abantu batahirukanye na baraza bakicara nga umva ibyo byose ni muri yantumbere yo kuza turahuza abantu badahirukana twabicishije mu nzira yo gufungura no kunywa
uvuze ko noneho mushobora no kuba mufite ikintu nka association muhuriraho mukaganira mukavuga ku bintu bafasheho nk'abarundi b'igihugu
yego turafise association y'abantu nyine biyumvanyemo yo gufashanya igira tuma duhura ayo n'atu nyamukuru cyatumye tugira irishira hamwe twe tugita nk'ishira hamwe kuko rihurikemo abarundi benshi ahanini bagizwe n'impunzi urumva ari none batari impunzi
iyo abantu bagiye hamwe ntibashobora kubura icyo bafungura ntibashobora kubura icyo bakora murasubira mugahanahana ibyiyumviro bivanye n'icyo kintu cya mbere mwatanguye mukagenda muragura mbese n'abandi nk'impunzi cyangwa abandi bakaboneraho bagashura kurongeraho n'imigambi bivanye kuvugene mwabugurukiye mukaba mukugurukira mukabereka intango y'uko gwicaye ukarira amaboko atacushora gushikako ko iyo usohoya amaboko urashika kuri cushaka cyose nubwo uri mu buhungiro.
Nyabenda Prosper numwe makunda kuza ahangaha guhura na bagenzi be no gusangira nabo.
Urunzi kintu urabwira mugenzi wawe nkuko twatwanye tubikora kuva mu mico y'iwacu bavuga ati duhurire kwa naka tugasangira ikihari igidashobotse naco bavuga tuti ntakunda ukihangana ariko mugabo ntabwo ubuzima bumeze neza cyane gose ni hamwe gusa umuntu bavuga ati naronse reka mpamagare mugenzi wanjye nawe afungure kuya yasahani gusa dusangira umwicyo y'iwacu
bwo kuronka kuba waronse gute nta kazi akazi karaboneka mukora iki kugira ngo uronke ushobore kuza usangira na mugenzi wawe.
Akazi nta kahari ariko mugabo yo imana icanye hari igihe ukabona ukabona iminsi yose ariko mugabo yo kabonetse yisumamwe wikorera umuzigo ukawikorera mukabona kuza gufungura nk'abandi ugasangira n'abandi.
Uretse impunzi hamwe n'abandi bagenzi hari n'abanyeshuri b'Abarundi biga hano muri iki gihugu nabo bahaza kugira ngo bahahure na bagenzi babo no kwibutsa ibyo mu rugo.
Mbuza nga guhura n'abantu kugira ngo dusangire rwego mbwire ururimi rw'iwacu nkumwenda nje ntango yo kumenyana n'Abarundi kubera nga
kubera hano wowe ukora iki se ubundi?
Njye ni umunyeshuri ndarangiza university.
Ugahe?
Mubis.
Hali ya Makere University Business School. Okay. So uva kuri university ukaza kuri abarundi bagenzi bawe?
Nkaza tukaganira tugatera amasubira. Hari igihe turi nk'abarundi ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abagande kubera uri umunyeshuri mutegereza gufatana n'abantu bose karica yose hama mugahurira nk'ahantu ukamubwira ati reka tugende nje kuba kumvise iby'iwacu mbere n'abaganda bikabaryohera cyane.
Mu kiganiro gikurikira nzabagezaho ibiryo bateka kuri iyi resitora mu buryo bw'ikirundi bituma n'abarundi benshi baza kuhahurira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Ratishwe cy'Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tuko turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. Tubabwiye ko abategetsi muri Nigeria batangaje ko igitigiri cy'abantu batwawe n'imvura yisegenya imaze indwi nkeya igwa muri icyo gihugu imaze guhitana abantu amajana abiri.
Naho i Geneve mu Busuwisi, inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni uyu munsi yemeje gushyiraho itsinda ry'abahanga bigenga bazashakisha ibimenyetso ku bwicanyi mu gihugu cya Myanmar, by'umwihariko ku bayisilamu banyamuke b'Abarohingya. Bagomba rero no gushyiraho amadosiye ashobora kujya mu nkiko biramutse bigaragaye yuko habaye genocide. Ku bihugu bigize iyi nteko 35 byemeje nyine byatoye yego kwemeza iri tsinda, 7 byifashe, 3 Ubushinwa, Philippines n'Uburundi byatoye oya.
Tubabwiye kandi ko muri Angola batari bake harimo n'imigwi y'intagondwa mu batavuga rumwe na leta bemeza ko mu kiringo gito cyane cy'umwaka umwe umukuru w'igihugu Lourenco ari ku butegetsi yakoze ibikomeye mu guhagarika ruswa mu gihugu kurusha izindi ntwaro zo muri kahise. Mu mwaka umwe wonyine Perezida Lourenco yarakuye abategetsi bakomakomeye bari ku butegetsi bagirizwa ruswa harimo n'umuhungu w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Dos Santos akaba ariwe Filomena Meno yahagaritswe muri indwi yagirizwa ruswa kunyuruza amafaranga n'uko yakoresha mu buryo butemewe n'amategeko. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.